Ili Nisu de América. Isuri Amerika muandanya kuri kwikana mu Kirundi no mu Kinyarwanda Washington DC mu Burundi twumvikanira ku mirongo migufi ya shortwaves ku metero 19 ni metero 20 mu Rwanda ni kuri FM 104 n'ibice 3 no kuri radio inshuti ya bose FM 88 n'ibice 3 mushobora kandi no kudushikira mukoresheje adresse yacu ya email radio yacu @gmail.com na Facebook kuri adresse radio yacu no kuri site yacu ariyo www.radioyacu.voa.com
Muri isanga ni ikiganiro cy'izi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Inga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Jende mjitakara cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado leta z'Ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kuri kirijwe rya Amerika aho uri hose. Haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Nuko muvyumvise rero n'umwanya w'ikiganiro muri sanga. Ku munsi wa gatatu kuvuga ejo itariki 20 y'ukwezi kwa gatandatu amakungu yahimbaje umunsi wahariwe impunzi ku isi. Uwo munsi ushitse mu gihe ibitegire by'impunzi bibandanya kuba byinshi ku isi, ishami ry'ishyirahamwe ONU yita impunzi ku isi HCR ritangaza ko abantu miliyoni 65 n'ibihumbi 600 ku isi bavuye mu zabo mu mwaka uheze w'2017 bitewe n'intambara, ubwicanyi n'igutotezwa. Imiliyoni 22 n'igice muri bo bahungiye mu bindi bihugu. Abagera icya kabiri muri bo bari munsi y'imyaka 18. Kuva ku itariki 22 z'ukwezi kwa gatatu muri uyu mwaka w'2018, ishyirahamwe HCR ivuga ko ryanditse impunzi miliyoni 5,600,000. Filippo Grandi ayoboye ishyirahamwe HCR yabwiye abamenyeshamakuru i Geneve ku munsi wa kabiri ku ibitigiri vya nyuma vy'impunzi vyo mu mwaka w'2017 biri hejuru yo hafi y'imiliyoni 3 umuntu abigereranije n'ibitigiri vyo mu mwaka w'2016. Atangaza ko ishyirahamwe HCR ryasanze ibice 85% kw'ijana vy'impunzi zose zavuye mu bihugu bikenye canke biri hagati na hagati mu vyerekeye ubutunzi. Ku vyerekeye Burundi, ishyirahamwe HCR imenyesha ko rifatiye ku bitigiri vyo mu mpera z'ukwezi kwa kane k'uyu mwaka w'2018 hari abarundi barenga 400,000 bahunze igihugu. Izo mpunzi z'abarundi zoba zimerewe gute mu gihe amakungu ariko ahimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe impunzi ku isi, zoba ziriko zifashwa gute? Ibyo tuvuga mu kiganiro muri isanga. Twatumiye Madame Marguerite Barankitse ayoboye ikigo Maison Shalom, akaba n'umwe mu barundi bahunze igihugu. Aravuga tutarambiranye, reka tumuhe ikaze. Waramutse Madame Magi.
Amahoro neza, amahoro mwese, nabo bose bariko aranyumviriza, amahoro neza.
Umunsi mpuzamakungu wahariwe impunzi ku isi wahimbajwe ku isi yose ejo ku munsi wa gatatu. Uwo munsi uvuze iki ku mpunzi?
Nibaza ko muranama ntangara ingene bavuga ngo barahimbaza, kuko umuntu ahimbaza ikintu kimunezereza. Ndakunda ko bavuga ati ni umunsi wo kwiyumvira ubwa mbere, abantu bakicara n'ibihugu bikicara, kubera iki abantu bangara, kubera iki abantu basanga bagiye bafise umubabaro, kutya igihugu cyakwibarutse birababaza. Ni ukuvuga rero ni umunsi wo kwiyumvira, umuntu tukikubita agashi twese, abatumye abantu bangara n'abandi bangaye, kugira ngo n'uwangaye atari iwe amenye ko Imana yamuhaye ahaba isi Imana yayiremye ngo tuyibemwo turi beza, tugumane agateka k'umuntu. Rero jewe nabo turi kumwe bose umunsi twiyumvira, twogira iki ngo tugume turi beza, tugumane ako gashusho k'umwana w'Imana.
impunzi z'abarundi muri rusangi zoba zifashe gute mu gihe uwo munsi wibutswe
impunzi z'abarundi murabona ko twahungiye mu bihugu bitandukanye cyane cyane abari nko muri Tanzania muhora mu byumva mwige muri abamenyesha makuru niho hari impunzi nyinshi z'abarundi abo barundi rero bari muri Tanzania nabo kuko je naronka abana banyandikira nk'urwaruka rutegerezwa kuja muri kaminuza barababaye kuko ntibashobora kuronka ingene babandanya amashuri yabo ingene bashobora kwiga abavyeyi benshi barandika bakavuga ati abana turi mu kugwa mu bana nk'inyoni hariho rero n'abari muri Congo murabyumva badafise nihema bamerewe nabi badafise ningene bivuza hariho n'abari nabo turi kumwe abo turi kumwe ubona ko igihugu cy'u Rwanda caragerageje nzimahama aba impunzi zose zirafise akazu gasukaye gasukadwe amabati hanyuma abari Buganda bose abo bose nawo vuga ngo aramerewe neza tukeneye ko tworonka bwo kwivuza uburyo bwo gufungura bikwiye uburyo bwo kubandanya amashuri nk'uko kera bakiri iwabo bahora wisoromera inyuma y'urugi wawe ukazurindira ko bakugaburira imete ntanumwe novuga ngo aramerewe neza ubuhunzi buguma ari ubuhunzi
mu gihe amakungu intererano zaho zitangwa n'amakungu zisa nizagabanutse mu gufasha abantu bari mu bibazo nk'impunzi n'abandi bahunga nk'intambara kubibereke muri ko muvyifatamwo gute
murabizi ko jewe nari nahungiye mu gihugu ca Luxembourg hanyuma nkaza nze kuraba abana banje nkaza nje kuramukanya mugabo byarananiye ko nsubira muri Luxembourg naciye niyumvira nti reka nanje ko nanje ndi muri abo bahunze reka ndabe icyo noterera abo tuvukana abana bamezo Shalom nabo nyene n'abandi bose jere icyo naciye ngira nakoze ibyo nshoboye ndarungika mwarabonye abana b'abanyeshure mu mashure yisumbuye abana barenga amajana 364 na bane ubwa mbere nari nahereye ku majana ane baragiye muri kaminuza hariho cumi bari bari i Lyon mu Bufaransa bakurikira kaminuza hariho abandi bari muri za kaminuza ziri mu bihugu ziri ngaha mu Rwanda hariho abana dufasha bari mu mashure yisumbuye twashyize muri interna hariya mu Zakirehe hariho abo twahaye amakredi abamama kugira ngo nk'imiryango igihumbi kugira ngo bashobore kudandaza batunge abana babo bashobore kubagaburira hariho abana novuga bari mu mashuri novuga muri primaire dufasha hariho rero nabiga imyuga kubera imyuga yo kubarira imyuga yo kudesa imyuga yo gucapa imyuga yo kukanika imodoka imyuga novuga wiki yo ku bajya bari biga ibigezweho nka computer ni ukuvuga rero twaruguruye ikigo twise ikigo Oasis of Peace abavuzi b'ingoma bakaza hanyuma ubu rero mu mpamagaye ndikunzi yangira ngende imahama ejo tuzokugurura imahama amaatelier kugira ngo dufashe n'abakiri bato bari imahama ni ukuvuga iyo atelier rero izo birimwo kubarira ibyo birimo ibyo kwiga computer harimo ibyo ku biblioteke aho batuzo ibitabo kugira natwe tugerageze duterere umuganda wacu nibyo nibyo rero turiko turakora nka Maison Shalom
nibintu bisaba uburyo muravuze nk'icyo kigo muzokugurura ku munsi wa gatanu ejo ko muzoshiramwo biblioteke izo mashini zo kubarigira ivyerekeye kwiga bicishijwe ku buryo bwa none bwa internet uburyo mwaburonse gute
murabizi ko mu bihumbi bibiri na gatandatu nari na kagashimwe bita Aurora Prize pour les veilles de l'humanité. Ako gashimwe rero karamfashije kurungika abana muri kaminuza no kubigisha imyuga. Mugabo mu nyuma ndavuga ndabwira kuko munaji kwa ako gashimwe ntagatora mu ntoki nagaha amafondation twamye dukorana kuva kera. Ndabwira ayo mafondation nahaye ayo mafaranga niko turiko turigisha abana. Bakiga bahejeje mugabo nibaronge iyo baje bagasubira imahama kwiga cyane nababwira reka rero mumfashe twubake ikintu kugira ngo abo twigishije bahe uburyo bwo kwitunga nibagume bazirinze kuko twabahaye ubumenyi mugabo isho birakenewe ko nabo bashobora kuronka ingene bitunga bacare baranyemerera nabagenzi hariho umugenzi yaje azomfashejo yagize fondation yitwa Friends of Humanity hariho na fondation y'umwamikazi wa Luxembourg umwami n'umwamikazi wa Luxembourg hariho n'iyindi fondation yitwa Partage hanyuma hariho na Louis Michel yarampaye amadictionnaire amajanane y'icyongereza hanyuma hariho rero n'abandi bagiye baratanga nk'abarundi ba diaspora ugasanga nka diaspora yo muri UK batanze naho bari amajana atanu cyangwa amajana umunani y'amafaranga y'agaciro yo mu Bwongereza aratunganiye ni ukuvuga rero ko tushyira hamwe kugira ngo abo bana bacu bazutahe bagororotse bazutahe bafise umwuga bazutahe bubaka igihugu ntituvyubatse navuga ngo iki kugira ngo navuga ngo iki tugume nga tuvyubatse kugira ngo muri uwo mwanya turi nga tutamenya igihe tuzotahira nidusengesere ngo abana batunywa n'urumugi ngo abana bakiri bato babigeme bahave bagenda kugira uburaya mugabo bagira izina batunganigwe baronge iteka Imana yabahaye
yego tuza ku mirongo ya telefone Softman uratwumva
umva neza
watubwira aho uhamagaye uri ni ikibazo cya interera
nge mpamagaye ndi hano I Burera mu majyaruguru
yahe
hano I Burera mu majyaruguru mu gihugu cy'u Rwanda
yego ufite ikibazo cyangwa icyumviro
hala
yego ufite icyumviro cyangwa intererano cyangwa ikibazo
okay ikibazo namubaza
yego
mumumbarize ese nka wenda mu byukuri nk'umuntu uba wacikiranyije amashuri ye abona ukuntu yiga
arabumva mu mwishure
umuntu yoba yakurikiranye amashuri aronka ingene yiga mushaka kuvuga iki sinabite
musigurire neza
wonsubirira mu kibazo
ikibazo nshaka kumubaza
yego
iyo umuntu arangije amashuri kwiga abona nk'akazi
abishure mu mwishure
murabona ubwa mbere ndungika abana kwiga abo iyo misore izo nkumi ndabategura kugira nabo birondereye sukuvuga ko we urungitse n'umubyeyi yarungitse umwana ko kwiga mu mashuri ahejeje si wa muhakazi nawe acayiga ngene arondera yihingira ibikogwa bimuha uburyo umuha uburyo bwo gushobora kuza nawe kudodora kubatanga akazi mugabo nk'umubyeyi iyo umwana ubonye atararonka akazi urabura ronderera hamwe nico gituma wumvise ko mvuze ni ngiyimahama kugurura ivyo byose kugira ndabe ngo babandi batararonka aho baba baradodora ngo babakaji bazoronge icuba kirabaranira.
Okay, ikindi kibazo nawe mfite okay, wenda urebye muri izo nkambi nk'abakobwa barimo nago ikibazo cyo kugaragara nk'abatebwa inda cyaba kigaragaramo cyane.
Ego ni barayatwaye inda cyane kukubera uragiye umuntu yihebuye iyo umuntu yicaye irigwa yicaye usanga ariko ararondera ingene yobaho kumbure abana babigeme bamwe barondera utuvuta barondera impunzu bambara ni nacyo gituma nasabye kandi igihugu cy'u Rwanda kiratworohereza ngo tugendeyo tuganire nabo bigeme turabe ingene twobafasha urabona twasizeyo amamashini yo kubarira kugira bige uwo mwuga murazi ko nigishije abana gukora bimwe byo gukora inzara byo gusuka imishatsi ibyo byose biri mu biduhagarika umutima mugabo urabizi ko mu ikambi singomba kuvuga ngo ikambi ni yahase ikambi ni nabo hariyo kandi n'ayandi mashyirahamwe adufasha nka ADRA nka Save the Children ayo yose Croix Rouge abari icyo kibazo ni cerekeye abantu bose bakorera mu ikambi kandi n'u Rwanda ni ukuvuga igihugu cyaduhaye indaro kiraganira n'abo bana babigeme.
Dufise kandi Cedric. Cedric uratwumva?
Ndabumva neza munyamakuru.
Tubwire irindi zina n'ahuri.
Nitwa Irakoze. Ndi Kampala, Uganda.
Yego, ufise ikibazo cyangwa icyumvi uterera?
Yego, ikibazo ni intera none nshaka kuramutsa umubyeyi.
Arabumva?
Amahoro neza Cedric.
Yego, amahoro cyane. Njye nagomba kubibariza umubyeyi ibyiza mu mwakoze i Burundi. Ibi seho byari byiza byinshi kandi nubu biraboneka. Nagomba kubaza ko asosiyasiyo mwahora mufasha cyangwa bari abantu biriya mwahora mu bikorwa mukora i Burundi ko hariya bibandanya.
Oya Cedric, urabimenya ko babyugaye byose barabyugaye n'amafaranga baraya brutse mu mabanki na byose barabyugaye.
Bo ndumva ntibyoroshye. Hama ikiyira kabiri nagomba kubabaza ko mwebwe mwagize Imana muzinanye n'abaparteneri nabo nakutana n'abaparteneri benshi onivo internationale cyangwa mondiale nagomba kubasaba cyangwa kubatera icyumvira ko ino mu Buganda naho nyine hariyo inkambi y'impunzi y'ijyana Kivale hariho n'abandi baba mu Gisagara nagomba kubasaba ko nabo hari icyo mvuze muronka mwo bibuka kubera ko mukunda kudodora henshi hamwe bakabumva.
Niko abantu bibaza ko ndodora henshi bakanyumva mugabo nashaka ngo n'abarundi bari kubaranyumva abarundi boba bashobora no kudodora kuko ntidushobora gukwira hose mugabo urazi Cedric kuyondonze na dukeyi buramanyurira urabaza abitwa ba Sen cyangwa ubaze umufasoni yitwa Chantal Mutamuriza niyo noronka na dukeyi ndavuga nti utu nkari umuntu afumbatishije atavuze ati ibi ini byo gutwara mu Rwanda kuko urazi ngene ayo mashyirahamwe mpuzamakungu akora nk'ubu bampaye ati twe dushaka ko tuzokorera mu gihugu cy'u Rwanda tuvuge nka example sindi bubabwire ngo yango na ngo yamumpaye ngo ngomba no kuyamanyurira ngo ndabishyire hariya baba bafise ibyo basinyiraniye n'ibihugu bibaha amahera jewe rero nico gituma nawe wese drike nibaze ngo izo zibika zaramagi mubwire bose babumve kugira ngo nkubuje nanje nafashe ngaha mu Rwanda ko ariho narindi ariho nahungiye hagira ubundi nawe afata nka kujya numvise na diaspora yo mu Bufaransa abarundi bari muri diaspora mu Bufaransa bafashe muri Tanzania bakabaronderera ibitabo mubwire nabariya narumvise ko umushinga naye yitwa nibashira kandi nabandi naragiye cire bariko bararondera ahari uwitwa ba Gerard ngo bafashe abari na Kivara nuko tuzoza turagarura si kuvuga ko jiwe nkamezo Shalom nushobora gukwira abarundi ibihumbi 800 birenga bahunze nungaha n'inkima rimwe mugabo utungize ndabigirana ubwo rukundo nico gituma ndabivuga na mosozi mu maso nkabwira umurundi wese yo banyumva yo bafise n'uburyo nabukeye niyo yovuga ati ndafashe umwana umwe ari mu ikambi na Kivara ndamubihire meze mebe kunywa inzoga n'icupa rimwe rya Henken ayandi macupa atatu nahoranywa ndayahebera ubundi niko bimera nawe usomera abandi bavuze induru natwe nuko bibwire bose Cedric kandi iri jwi rya Amerika risemerere ridufashe ko ari umurundi ariko aratubaza asemerera ahamagarire abarundi bose ntibishoboka ko twibagira abandi
Ego Dani Junior uratwumva?
Ego ndabumva.
Uri he?
Ego ndi mu ntara ya Muranza.
Mu Burundi?
Ego mu Burundi.
Ego ufite icyumviro canke ikibazo ubaza mutumire?
Ni icyumviro hamwe n'ikibazo nza kubaza umutumire.
Ego.
Icyumviro nibaza ndibaza nti mbega twebwe abarundi twa tubishyize ka gatima k'urukundo turavye ibiharuro oni itanga y'ibitigiri hafi ibihumbi 430 y'impunzi biri mu bihugu bishika 8 mu kuvuga Tanzania, Rwanda, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, Uganda, Kenya, Mozambique na Marawi n'ibindi bihukumbure urabona ati mwese ukwibaza ati mbega tuzo abarundi tuzoreka kugorana ryari tugora ibi bihugu duhana imbibe kumbure n'ibindi tuzosigaho ryari kugorana kuko ibi bitigiri byaratanzwe ariko naho umengo ntiyumvikanwe ko aho bamwe bavuga bati ingwano y'ibiharuro hasi itanga ibiharuro hanyuma abandi bakavuga bati ibiharuro si byo nagomba nsabe ko rero umurundi uwo ari wo wese na cyane cyane ko twebwe abarundi turi ibice 90 birenga ku ijana by'abantu b'abakirisu umwe wese yumvira ati mbega guhunga bimeze gute birababaza bigera he umuntu yarahungiye hagati mu gihugu kumbure benshi barahungiye hagati mu gihugu barabonye ukuntu bimeze ukuntu bigorana mbega ari hanze naho aha nta muntu bazinanye ari uguha ari ukusega gusaba utuntu n'utundi ugasanga uraze kuri ibiharuro ntuzenya oni vuga iki dukeneye hafi miliyoni 199 n'imwe mbega aya mahera mu gihe yoza amafaranga mu gihe yoza agafasha Burundi impunzi zigahunguka zose nagomba nshe mbaza umutumire rero nti mbega mutumire nagomba mbaze ko aba bantu kandi nsaba ko nizera ko kandi ariko abikora kuko nkuko yamye abikora ko aba bantu bafashwa ubu bari ubwoko bwose mu bitsina byose bakiri bato baribo bose kuba bafashwa kumwe bagashobora kwihama bandanye asaba kandi asaba imfashanyo kandi yongera asaba hakuri igisabisho ko tuzajya turi abarundi twemera Imana hanyuma dukora aka gatima ko kwihorahorana ati naka yarahungiye yaratumye nkunga nayo nagereka ndamuhungishe urumva birateye ubwoba twese rero dusabe ko Imana yotije imbere iyo dusenga Imana dusenganye ni katuje imbere kugira ngo aba barundi bene wacu ibi biharuro aba bantu n'intara zitatu z'u Burundi abantu bari mu Burundi intara zitatu ziri mu Burundi bahunze igihugu niyo tugiraga ati mbega aba bantu babayeho gute bene wacu bagenzi bacu babayeho gute
yego
iki rero tukikireko cyane
murakoze madame Marguerite
ego ndanezerewe no kumva ko yibaza ico kibazo ati mbega yemwe abo bene wacu abo basazanje abo bashikanje babayeho gute nagenda kwishure nanje ko akoresheje ijambo ry'Imana wibaze uje kubaza cyane cyane mbega icyabatumye bo mukaniga iki mbega kuri ko murasaba ko twotaha wo sabati ugende tuvugire we kuri hagatati genda mufungure bajya abantu 600 bari mu yohero bazira ivyiyumviro vyabo hanyuma mugurure ayo mashirahamwe nka jewe niyo cyango kugara ishirahamwe ryafasha abantu atatu bifashijemo nkuko kufata ibitaro ugafata amashure ugafata amafaranga yafasha imfubyi ukugara hanyuma bakugurura amaradiyo hanyuma mukaza kudutora igatwoza turirukanga mugabo tukamenya ko nitwashika urazi ko jewe ndi kuri liste y'abagizi ba nabi iyo nk'umwatsi w'igihugu nk'umuntu akwiye kwicwa muhetse musabe ati twebwe rero twebwe abarundi twasigaye turatuntuje no kubona bene wacu bari hanze ibyo natwebwe turazifuza mugabo izo ko novuga ngo iki nimwashira hamwe tukabona dutashe ko atanumwe bazototeza atanumwe bazoshahura atanumwe bazogira ivyafurambi atanumwe bazotora mu ruzi areremba gutyo tuzotaha nshuti kandi nibyo twishuza nta n'umwe ashaka kuba inyuma y'igihugu
murakoze radio ijwi rya amerika washington dc mu kiganiro muri sanga aho dufise umutumire wacu madame margarete barankitse ayoboye ikigo maison shalom turiko tuganira ku vyerekeye impunzi mu gihe amakungu yahimbaje ejo ku munsi wa gatatu umunsi wahariwe impunzi ku isi tugaruke ku vyerekeye impunzi muri rusanga abantu biyumvira impunzi mu buryo butandukanye kubwanyu impunzi ni iki
kubwiwanje ubwa mbere hoho jo nk'umukristo impunzi zaramye ho na Yesu Kristo yarahunze aragenda mu misi ni ukuvuga impunzi ni umuntu atakomoka kubera amerewe nabi mu gihugu camwibarutse urumva rero ntagenda ku bushake bwiwe agenda kuko yomutse ababaye ata yumva atamahoro afise mu gihugu camwibarutse mugabo jewe ubwiwanje impunzi ubwa mbere ho ni umuntu nk'abandi rero icyo akeneye impunzi nakeneye impuhwe nakeneye ko bamuha ku mashi akeneye ko bamuha ubwa mbere iteka akashobora amateka yiwe akashobora icyo bavuga na dignite akeneye ko bamuha akashobora kwivuza akashobora gukora kuko abafise amaboko impunzi si umuntu amugaye impunzi si umuntu agwaye uye n'umuntu akomeye afise ubwenge ashobora kugirira akamaro n'igihugu camwakiriye ni ukuvuga rero impunzi n'umuntu akomeye nicyo gituma dusaba ko n'amakungu yumva ko turi abantu nkabo ntidukeneye ko baturabisha batugaburira ku mashini baduha amasuka turime ntidukeneye ko baza kutuha impunzu ntibaduha amamashini tuyibaririre ntidukeneye ko baduha ihema tukeneye ko baduha ahantu tukaziyubakira tugashobora kurangura novuga ngo iki amateka yacu yose ya zinakiremwa muntu niko je ndabyumva
murakoze tugaruke ku mirongo ya telefone Thierry azoteye kamo Thierry uratwumva
ndabumva neza Fidele
ego kubo ba ariho bagikurikirana iki kiganiro turiko tuvuga dufite umutumire madame Margarete barankitse ayo ikigo Maison Shalom turiko tuvuga ku kibazo c'impunzi mu gihe amakungu yahimbaje umunsi wahariwe impunzi ku isi ejo ku munsi wa gatatu tariki 20 z'uku kwezi kwa gatandatu ufite ikibazo ca intererano
ye ni intererano Fidele
yego
nta kanguru bwa mbere ndamutse umukenyezi yaramariye akamaro kanini abarundi ko mbure batazigera bamwibagira ndazi ko n'ubusimo butari bukiyaburosa ariko rero Fidele nawe ni yakivuze mu mwanya wahera ngo turi ko turavuga ikibazo cy'impunzi tubanze twibaze mbega icyatumye impunzi zibaho n'ikintu rero iyo ugiye kubiraba muri Afurika y'iwacu na cyane cyane muri Afurika y'ibiyaga binini ariho umubwira wateye kandi umubwira wazananye mu banyepolitiki ubona yuko umwe wese ahashyitse azazanye inzigo isarisa ngo afitiye mugenzi we ahora ku butegetsi akabona ko n'ababwirizwa kumufyonderamo agahema yo mutatava mu gihugu ari nabyo bica bishyuka usanga abanyagihugu nibo baguye mu mborero agira ibihuha bamwe bikabatuma bagenda hariya n'ahandi ugasanga mbere igihugu cyahungabanye rero ituma rero Fidele bariko barabivuga njyewe mbona ubwa mbere ikibazo nyamukuru kuri politiki ibo bakwiga byose niba bakwiga imvururu zose ugasanga umunyagihugu yatewe ubwoba n'abantu bari mu gihugu ndani akabona yuko ibintu bigiye kuyangara biri imwe mbere ugasanga ni n'ibihuha naho rimwe kandi usanga ari ibyo ugasanga umunyagihugu yomotse rero igihe atarabihinduka mu myifatire y'abanyepolitiki bino bintu bizokwama ntakivugira tuko ntatuzo unasanga mbere igihugu kiba kiri ko kirahomba kubera hagiye ngo uvuge ko bati igihugu ugasanga n'imfashanyo zoje mu gihugu ziriko zijya hanze nk'uko babivuze ariko kandi hari ikintu yavuze Marguerite barangije ngo baratoteza ugasanga barabarenganye kandi batari muri politiki ariko ntiyirengagije ko muri sosiyete sivile haba fanatisme ugasanga hariho abantu bataye inkofero yo kwitwa bari muri sosiyete sivile ugasanga abo bantu bagiye mu bikorwa bigahita imbere by'abanyepolitiki byo gusenyura n'ama sosiyete sivile barabibonye bemerekeye rero nibaze ko bamwe bose yaba bazi icyo bajejwe hanyuma abanyepolitiki bagahindura imyifato bakabona ko akamaro ko kurondera ingwano cyangwa kurondera ibibi byose byatuma haba impunzi bino bintu byose bikarangira murakoze cyane
murakoze Thierry muhavuga iki madame Marguerite
jewe simvugira abandi mugabo nagira ngo ndamuhubure nk'umuvukanyi nta muntu ahunga ibihuha cyane cyane dufatire ku karorero k'i Burundi nagomba ndamwinginge ntitwahunze ibihuha kuko jewe ubwa mbere hoho n'umuntu yaraba agateka k'abana yumenya yuko hari abana bakomeretse hari umwana yatumye mbere mvuga ku radio yitwa Neto urumva nk'umwana bamwishe nkavuga ntibashobora ari abapolisi bamwishe bamurashe cyane umwana nka Trezor ubu turi kumwe bamurashe umwana ni ukuvuga ntubuhunze igihuha mu Burundi ntibyari bihuha mugabo avuze neza cye ndabikunze abuze ati ese umwe wese yokora akazi kiwe umunyepolitiki ko politiki ari uko kutunganiriza ineza y'abanyagihugu ubu rero dushaka gusaba nce ndamwinginga nje mfatira kuri iryo jambo avuze ati genda ubwira abanyepolitike b'i Burundi ati tunganiriza rondera ineza y'abarundi bose atawanjya wangura umuntu bamuhe umwidegenzo wo kuvuga ijambo riri ku mutima iyo arivuganye icyubahiro yarivuganye yavuze icyo yiyumviye kuwo o nawe amuba uharanira agateka ka muntu nabo batureke tuvuge mugabo ntibaduhohotere yabari radio uwo umumenyeshamakuru avuge ukuri kuzuye atacho yongereje ko atanicakuye nukuvuga rero nabe nawe muhanuzi naha narabe ko ibyo bintu byose abo barundi ibihumbi n'ibihumbagiza ngicicumi cy'abarundi cyawunze cyahunze ibihuha nukuvuga rero avuze neza tuzogaruka umunsi tuzobona ko tushobora kwidegenza dushobora wari uwusoro mu tujumbu twiwa dusorome atarangaguzwa atawuje kumusanga mu nzi we ngo amuhohotere
dufise kandi Jean Claude utubwire ahuri irindi zina ahuri n'ikibazo canke intererano
ndi Rwamagana
mu Rwanda
mu Rwanda
ufise ikibazo canke intererano
ngira mu mama yihangane natwe ubuhunzi bwatugizeho ingaruka.
Murakoze murarangije
oya natwe bwatugizeho ingaruka ariko yihangana Imana izabafashe. Aya nibutse umuntu wenda yaba yarabuze umuntu muri 94 yamwibutse ko bihari nkamwibutsa nimero ni 0789 46 88 13. Yabo rwose umva yarabuze umwana 94 yazagira yazahamagara kuri iyi nimero rwose. Murakoze cyane ibya Amerika.
Murakoze. Dufite kandi Fidel uratumva? Ego, irindi zina nahuri? Washobora kuvuga cyane cyangwa ukegera telefone nitwumva neza? Uhamagaye urihe?
Mu gihugu hagati mu Burundi.
Ufise ikibazo cyangwa intererano?
Yewe ndifite manga intererano nterera ku byerekeye impunzi.
Yego.
Kandi amaze guhabwa bene wacu bari mu buhungiro.
Urakoze cyane.
Intererano rero nagomba nanjye.
Yego.
Urabona mu isanzwe nko mu Burundi aba bene wacu bahunze ikibazo yabaye muri 2010. Ndabona rero n'ubu umuntu arabye ndabona yuko kumbure ibibazo kumbure bituma impunzi ziguma zihunga bitabura. Mugabo rero urabona yuko kumbure boranabona ishyamwe ingufu kugira izo mpunzi zahunze zihunguke kuko n'ubundi bene bacu bagumye mu mahanga abana niba ariko bariga usanga Uburundi buri ko buhomba byinshi. Murakoze.
Murakoze. Radio Ijwi d'Amerika i Washington DC mu kiganiro muri Sanga aho turi kumwe n'umutumire wacu Madame Margarita Barankisa yoboye ikigo Maison Shalom. Tukaba turi ko tuvuga ku byerekeye impunzi mu gihe amakungu yahimbaje umunsi wahariwe impunzi ku isi ejo ku munsi wa gatatu itariki 20 z'uku kwezi kwa gatandatu. Tugarutse ku kigo gitanga inyigisho muzokugurura ejo mu ikambi y'impunzi ya Mahama. Mwavuze ko muzoshiramwo biblioteke, imashini z'ukubarira n'uburyo bwa none bwo kwiga. Mwosigura neza nk'ubwo buryo bwa none bwo kwiga ku batavyumva?
Uburyo bwa none bwo kwiga birananira kwivuga mu kirundi ni cyo bita uku online. Tudushira hiyo centre e-learning tushireho za ama nifukangu kishu bacha kuri internet hanyuma tuliko tuagirira nila ma convention na ma universite yo hanze hariho universite yo ya Genève hariho universite y'i Paris na Louvain-la-Neuve mu Bubiligi bazohora baduha icyo bitamo bakashobora rero kuzoronka n'ama diplome bicaye ngaho bakigira nk'imahama mugabo bagashobora hakaba rero n'abaprofeseri ba universite babankadira tubamaze kuronka rero n'abaprofeseri bazoshobora kuza baracaho babankadira kuko urabona ni benshi bashaka kwiga mugabo uburyo n'amafaranga menshi cyane nitwoshobora kuronka uburyo bwinshi bwo kubarungika mu ma universite. Reka rero kugira ngo abo bana ntitubatakaze gukurazi kugira ngo nk'uko Mandela yabivuze dushaka guhindura isi ni gushyira umwete mwinshi mu ndero nitwigisha abana tukabashyiriramo za ngeso nziza zo gukundana ingeso nziza z'agateka bakiga tuzoba turi ko turahindura isi. Kandi noneho jeje ndiko ndiyumvira cyane cyane ngo Uburundi niko bwaranyibarutse mugabo ubu niturabe kuri twiyumvire ko isi ibaye nziza tukaronka abashinganahe n'abapfasoni beza bize amashuri meza harimwo na za ngeso nziza zituma umuntu aba umuntu tuzoheza tuhindure isi nico gituma rero twiyumvire ko tuzoshimikira cyane cyane kuri iyo nyigisho za kaminuza n'uburyo bwa none bwa online.
Mwibaza ko ico kigo kizoshobora kwakira abantu bangana iki?
Tugomba gushyiramo amantu ze 40 ama computer donc mugabo turiko turarondera ahantu hose nashakajeho kubwiwanje ko hokwiga nk'abana bashika ngijana na 50.
Mwavuze
cyo kugurura ejo mugabo ndaje neza nzo cangenda mu kwezi kwindwi urazi ko hariho abampaye ubushimwe umwe bita doctora honoris causa na universite ya Duke yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Emory na Seattle izo universite kwari zitatu tubasabye ndaje neza ko bazoduha ibyo byigwa online.
Murakoze tuganose ku mpunzi mwako muravuga ko impunzi ari abantu nk'abandi baba bahunze ibibazo bagasanga bari mu ngorane bari mu bibazo bitari bike ariko nabantu basanzwe nk'abandi mwavuze ko ivyo baba bakeneye atari uguma bareze bateza amaboko ngo baronke izo mfashanyo bakeneye umuntu abafasha kugira nabo bifashe mubona mwitegereje impunzi nkizo mubona nkaho mwikandi yamahama ziriteguriye kwigwana ko guhaguruka zikigwana ko kugira ziteze imbere zishobora kwibeshaho zironkeje uburyo
murazi kandi ko burya abarundi bakunda no kurima tuvuge kuko ni nka benshi bahunze bava Kirundo za Muyinga ni busanga ari benshi mu ikambi kandi bahora ari abirimizi urazi ingene kera Kirundo ariyo cari kigega c'i Burundi ariho wasanga hari amasaka meza ibiharage nguwo baha aho barima kandi bahora ajya gusaba aho barima ngo mu mihana ihereranye n'ikambi twohindura bohindura baka aho kubaha zijya ntete kirene akavuga ati reka tubahe amasuka hanyuma tuwumvikane na Leta y'u Rwanda ibahe turimo yemwe musanga twaharimye kandi abarundi biteje imbere barabishaka ubwo gwaruka rukomeye uwo baha aho batagasa bakakora to bukwitunga kuko burya nta muntu n'umwe yo kwicara ngaho ngo arire amaboko abarundi kuva kera atari uko ayo mashyirahamwe nyine twita ngo yabagira neza nabo nyine barakeneye kumva ako gateka nta muntu n'umwe wo kureresha amaboko ngo bataramuha akama hariya indeti biro bitatu hariya turashaka natwe kwibariya n'izo uniforme kubera iki twogenda gufata nicyo gituma nashyizeho imashini tuzurondera ibitambara hanyuma tubarire hanyuma bashaka kudufasha ari UNICEF ishaka uniforme iye umumama tumwigishije kubarira uniforme zuna abarire uniforme zuna bugurure babahe ya ngurane zito zito zo kudandaza badandaze n'ubundi basanzwe barize kwidandariza utuntu hari nk'abavuye Bujumbura bajyimyuga yo gusiga inzara usanga bari bashobora uwo baha ayo maverino uwo baha kasike uwo baha ibiki bo bikora kandi noneho igikambi cyashaka kuyihinduramo ahantu habereye igisho atari abantu baguma bicaye imbere y'umuryango barindiriye ko baduha ku mashi akimuha hanakazi mvura ihise nibasomere natwe agateka kacu ndajinyike.
Murakoze tugaruke ku mirongo ya telefone dufise Ruhugwinda uratwumva
yerewe neza
irindi zina ahuri n'ikibazo cya intererano
nitwa Bagwaneza Jean de Dieu ndi mu karere ka Gasabo mu murenge wa Jabana noneho njyewe aba nabanza kubashimira. Halo
ndabumva
murakoze cyane
noneho musomirwa nakaba yakoze cyane ko yatuganiriye ariko noneho ikindi nagarukaho impunzi zagakwiye kwitabwaho cyane nk'abandi baturage bose mu bihugu aho bari hose ariko nanone ikindi nazo nazijyana imbazi inyumva nabo bajye bitwara neza kuko ari nk'aho usanga batuye ugasanga barimo gukorana nk'ibikorwa bibangamira abandi baturage. Nta babwira nti bakomeze kubana neza n'abaturage kuko nabo ni abaturage nk'abandi.
Murakoze
cyane, nicyo nari nshakatse kubabwira.
Ego, icyo cyumviro mucibaza kuri iki, Madame Magri?
Ego, twama minsi yose ni nacyo gituma ubu mfise abantu mu mahema ba Ezo Shalom, abo dukorana kugira bame bavuga ati iyo umuntu aguhaye indaro icyo ni kukimenya ni ku isi yose, ni impunzi ziri ku isi yose. Umuntu aguhaye indaro urarara imico y'urwo rugo wakwakiriye, ushika rero usonera nyen'urugo yaguhaye indaro. Twaje mu gihugu cy'u Rwanda, mu gihugu kirimo isuku, mu gihugu bagwanira agaciro. Ni ukuvuga ko ibyo uvuze urakoze cyane no kutuvunira urugoyi, kandi mushinga nawe kuba ibivuze ati nibitware neza. Abo muzobona muraca inkoni ngufi, sibyo? Muheze mubaduhanurire burya umuntu agirwa n'uwiwe. Muratwereka rero umwo nguhuma n'udahuma. Urakoze cyane kutuvunira urugo.
Murakoze. Jean Claude nawe nyine araduhamagaye, irindi zina ahuri?
Nitwa Kwabuka Jean Claude.
Uhamagaye urihe?
Ndi mu Ambasaderi wanyu mu Burasirazuba bw'u Rwanda, ni mu karere ka Ngoma mu murenge wa Gashanda, mu kagari ka Kerwa mu mudugudu wa Rema ya mbere.
Ikibazo cyangwa intererano?
Banje kubashimira Radiyo ya Amerika ukuntu mukomeje gufasha Abanyarwanda muri rusange kandi n'abatisi yose ikiganiro muri isanga kugeraho.
Murakoze.
Kuri insanganyamatsiko nziza cyane.
Alo?
Alo?
Muvuge. Alo?
Oui.
Ego, mushikirize icyumviro cyanyu.
Kandi no mutumirwa rwose bisobanuye ni byiza kuba ikibazo cy'impunzi koko na hano Burasirazuba barahari, ariko abenshi ubu ngubu bafashe iya mbere, harimo abakorera mu masoko bagacuruza amakara, harimo abadozi. Ubu ubona ko n'ubundi nubwo baje ari mugayo baba bahungiye mu gihugu cyacu, ariko abenshi bari gukora imirimo nabwo bakabasha kwiteza imbere. Abandi twabahaye amasambu, harimo abari guhinga bakabasha kweza imyaka. Mbega turasangira akabisi n'agahiye, ubona ko nta kibazo. Nubwo wenda atari bose babashije kubigeraho, harimo
Alo?
Sini mu Nkambi. Ari kuko karame?
Yego, muheraheze icyumviro cyanyu. Twamutaye ku murongo wa telefone Jean Claude. Dufite Eli, uratumva?
Ndabumva cyane.
Yego, irindi zina nahuri?
Ndabasaba Eli, ndabasira kamo nk'ibisanzwe ndi hano itura mama, ndabasira kamo ndi.
Ufite icyumviro cyanyu kibazo baza?
Mukuru cyewe uwo mushimire cyatu na wana nenda mufite ako gusa izabe n'ishye nenda mufite bitu nagiye numva akishura mukuru ye ico no kwano kumushimira bye na kuko biri nakumbi cyakazi yavuga ko je nsanzwe mega ndo muntu ari mesye mere gose nenda cyace inamba gatya gose kuko ari kara ko rwikanye nawe asanzwe ari umuntu w'impunzi mugakemera agafasha abandi ko hari cyo abasindi kwaje we nashanda mufite tanketse mere nk'umuteri ntege yogerageza akakomeza ibyo bikorwa byiwe, nk'uko kuba ariko hariho abandi ariko arafasha agashyiramo inyigisho zo kubakundisha. Uko ndazi harimo bamwe bazegenda nabo bakira kubwo bantu bajye bibagire abandi nabo ko bagenze kubaciye mu ntoki atabagira neza ko ariko arabafasha. Ikindi nacyo namusaba yuko yogerageza kujya arajya no ku yandi maradiyo atari make, ugomba ijwi ryiwe ribe ryogera kure umbure hari aho yoronka abandi bamufasha kuko arafasha abo bantu biyemeje gufasha.
Murakoze.
Murakoze cyane. Nzogerageza mugabo ndakeneye ko nawe sinzi imyaka ufite umwe wese ahari niyigire sindabibazwa avuga ati na jewe birandara kuko nkakuwo munyarwanda yarahize kuvuga akarero keza abanyarwanda baduhaye igihe bahungira iwacu je komba mu ntara ya Ruyigi ndabona ngene muzacanguzo muzamishiha bashira kumwite ibisi ya mbere kwasteri ya umunyarwanda batubere akarero muzakayongozi imirima yose wasanga abanyarwanda ntibari bicaye barafashe muri iyo myaka 30 nabo nyene barubatse kandi na Saint Albert na Nali na Ecole Libre mu Ngagara no kuvuga rero impunzi uyihaye uburyo ibera isoko mbere giterambere icyo gihugu cya kiri izo mpunzi rero ni byiza ko umuntu wese yiyumvira ati erega ndi umuntu naho noba ndi impunzi afise ubwenge ashobora guterera ku isi iba koko isi nziza ikiremwa muntu wese yiyago mugani akisanzura.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC. Mu gihe abo bajejwe gutanga izo mfashanyo biribonekeza muri rusangi ko batanguye kudeukirwa amafaranga baho batanga kera siyo batanga ubu kandi ikibazo cy'impunzi atari kibazo umuntu ashobora kuvuga ngo kizorangira muri yo kwifuje ko corangiye nejo ariko ni ikibazo kizobandanya mu gihe intambara zizobandanya ziyongera ku isi. Mu gihe abo batanga izo mfashanyo batanguye kudeukirwa barambirwa ubona ikibazo cy'impunzi kuvyerekeye gufasha impunzi bizogenda gute mu minsi iri imbere?
Ikibazo cy'impunzi ejo narakurikiye nko ku ma television bariko barabona ngene Leta Zunze Ubumwe za Amerika zanse abavuye muri Mexique urabona ngene batandukanye imiryango n'abana ukabona bwa bwato bwari buri mu biki mu ndavuga ngo
kimwe Mediterane muri Mediterane abategetsi b'Ubutaliyano barabwankiye ko kubwakira kubivuko byabo
ukabona amafaranga batanga nk'ubunyi igihugu cya Espanya amafaranga gitanga kugira ngo cyubake uruhome kugira ngo abavuye muri Maroc nibajemo je ntanuro ntanga y'abana rishobora kugenda nko muri no vuga ngo iki muri parlement européen nkabwira nk'abazungu biburaya nkabwira ajya amafaranga amamiliyoni arenga amajanane y'amaero batanga baharasoda bacunga boyaha ibihugu nko muri Afurika cyangwa ibyo bihugu nyine bivamwo izo mpunzi zirondera kuza iwabo mugabe agatora nk'ibihugu bifise abategetsi abayobozi b'umutima bakaha kajoza ubwo rwaruka rurondera guhunga ibihugu byabo ni ukuri hari n'umwe yoshaka kugenda kuza gusega iburaya je niyumvira rero ngo akeneye abashingantahe bijunza n'abapfaso n'ibijunza bagenda no muri Nations Unies bagenda no muri izo parlement z'iburaya zo muri Amerika kevuga ati ayo mafaranga muriko muratanga yo gucungera imbibe zanyu yatange muyaha singoma kwisabira nkuwoma ayo mafaranga biriko yatanga umuntu akabaha agatanga akazi kuko benshi uravye abaganeye bariko ararondera ba Eritrea cyangwa izo ngwano zose zibayo tutangure twibaze ni bande bakora ingoho ziriko ziragira ingwano mu bihugu ni bande bakora inkuravye nka Congo abakongo bubunga igihugu gitunze nka kujya kubera iki nibaza ngo ibyo rero biraturengeye muga n'impanuro jewe ubwiwanje nk'ubumbajije ikibazo ni cyo kwicarira muri New York muri Nations Unies bagakubita intaye mu gahanga abategetsi babi bo muri ibyo bihugu bivamo izo mpunzi zose bakabasubizamo bakarara kubera usanga ari ingwano zivuye kubera abantu bagomba kwiba amarongo ari mu bihugu abandi nabo kubera bagomba gushora ingoho ni ikibazo gihagaritse umutima isi yose ni kuvuga kandi impunzi nizarandanya gutyo odihunga ibihugu byabibaye n'isi yose itosekara ni kuvuga biraturaba twese nk'umuryango umwe w'abantu kiremwa muntu nta woshobora kugira ngo sindabibazwa kandi tuzobivuga jewe ubwiwanje ndabigutumye nk'umumenyesha makuru bareke kubi bigugu kuko naho bazotangira gute umuntu ntazobona byirapfe ngo reka dupfumagwa muri iyo bahari ya Mediterane cyange azoraswa ariko arirukanga agenda mu Bugiriki cyange asimba ikibazo rero gikeneye kwiyumvirwa nabo nyine bategetsi bo ku isi yose
murakoze dufise Rafiki niwe wa nyuma ku mwanya uhavu urangira Rafiki wavuga irindi zina nahuri
mahoro
yego unyarutse uvuga izina nahuri ni kibazo cha intererano mwanya ubiye kurangira
yego banyitwa Rafiki Gimana ndi Burundi mu Kirundo kontegano ikwa tanka kiteza
yego unyarutse
ino ndi intererano kabisa
yego
nira no tanga no kwenye bakuye nibare ke ibikike cyamwe HCR nyine nawo bakuye kwiga nyine kibazo cy'impunzi kugira ngo impunzi zitari mu rugo byayo urugo bakaba bahimbaga umunsi mukuru ngo w'impunzi abandi bahunze bagowe uraze abagogo yo kuba mu nkambi abandi nyine babayeho neza mu kota sanga bintu bikatisa
murakoze gucimbira cyanyu
ego niyo mpamvu nashaka kumuterera nyine uwo mutumire nibare bukuntu bicara ikibazo bagikore mu nzira kugira ngo impunzi bati bitare mu ngo zabo bagende kubaka igihugu cy'ababyaye murakoze
murakoze imbere yo kurangiza ndashaka kubabaza Madame Margarite barangiza mwararonse udushimwe tutari duke utwo dushimwe mubona tubaha ingufu kurushiriza mu rugamba muri mwo rwo gufasha abo batishoboye n'izo mpunzi
iko burya gashimwe kambere kaguha karaguhoza iyo warubabaye nk'ubu mfatiye kugashimwe naronse mu 2016 aba Armenye bampaye bacishije mu minwe ya George Clooney iyo wibajije ko wo motse mu gihugu ugahunga atatsufise mugaya ma konti hanyuma ukaronka iyo miliyoni yo guhoza abandi mwari kumwe urumva sinoreka kuvuga ko katanezereje cyane icanezereje cyane ni ngiyo bakwise umwicanyi hanyuma kajya gashimwe kari kitwa mu Gifaransa donc Aurora Prize pour l'éveil de l'humanité kushimira ko ibikorwa nakoze byatumye bibyara ubuntu akamwene mu mitima yaba yakiremwa muntu urumva reka arampoza ubushimwe bwose naronse nakajya ka ki ka Nansen Award arake novuga ngo iki yashira hamwe mpuzamakungu iraba impunzi bampaye maze ko kari kamfashije kubaka maternite mu Burundi nakandi gashimwe naronse kamfashije kubaka bijya bitaro bamuhaye miliyoni Seattle Opus Prize ni ukuvuga ubushimwe bwose naronse bwantumye nanjye nshobora gufasha ikiremwa muntu kwerekana ko iyo mana ibishatse gukoresha jewe imfashije nanjye nshobora gufasha abandi kandi nshobora kubona nti ni ya mana itibagira abayo ubushimwe renda bukeneye kugira ngo nshobore nanjye gufasha abandi kuko si ibyo mba nakoreye ni nagashimwe ni Imana ibishatse kuma kugira ngo nanjye mpabanje
murakoze murakoze cyane yari Madame Margarite Barankitse ayoboye ikigo Maison Shalom twariko tuganira ku kibazo c'impunzi z'abarundi n'impunzi muri rusange mu gihe amakungu yahimbaje umunsi wahariwe impunzi ku isi ejo ku munsi wa gatatu tariki 20 zo ku kwezi kwa gatandatu dushimiye abaduteye akamo bakabaza ibibazo bagatanga n'intererano namwe mwese mwakurikiranye iki kiganiro ndabifurije mwese ibihe byiza Iyi ni radio Ijwi ya Amerika.